já aprende.
İyi, İradi İzgül de Amerika. Radio Gilde America ivugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutkomvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yakakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma tariki ya 22 z'ukwa gatandatu buri mwaka no umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi uyu mwaka usanze abarundi barenga 300,000 bari mu buhungiro mu karere k'ibiyaga bigari babayeho bati
Nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro
uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania naho impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Congo Brazzaville nta byangombwa zifite zibayeho zite ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure Amakuru yacu tuyahere muri Congo Brazzaville aho impunzi z'abanyarwanda zisaga 800,000 ziri muri icyo gihugu zidafite ibyangombwa by'ubuhunzi nyuma yaho zamburiwe sitati y'ubuhunzi zivuga ko zihohoterwa cyane kandi ko zitataha iwabo kuko icyo zahunze kigihari iyi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Arsene Severin uri Brazzaville murayumva mu ijwi rya Claude Ganza munyamagana
imyaka ibaye 23 z'impunzi zicumbitse mu nkambi ya Kentele mu birometero biberwa muri 30 mu majyaruguru mu rwa mukuru Brazzaville iyi nkambi ituwe n'abakabaka 500 ariko abakimwe n'abandi 1,000 hirya no hino mu gihugu bahari mu buryo butemewe ibi bivuze ko HCR nta mfashanyo baha kuko na leta ya Congo bambuye izi mpunzi sitati y'ubuhunzi Theogene Akimu Rukundo n'umwe muri izi mpunzi avuga ko hari ibitaranozwa ngo batahuke kandi abapolisi badahwema kubahohotera aha turiho nk'abatari utu tuzumubona tutumaze mu myaka 23 uburyo leta ya Congo na HCR batwambuye sitati y'ubuhunzi ntibukurikije amategeko mpuzamahanga ajyanye n'uburenganzira bw'impunzi ntitwatahuka kuko ingabo za APR zatwakanye mu gihugu nizo zikikiyoboye Aloys Bayingana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo Brazzaville avuga ko abapolisi babahutaza cyane polisi turiraho cyane iyo hagize impunzi ifatwa bayibaza icyangombwa kandi byamaze guteshwa agaciro babanza kumutera ubwoba ubundi bakamusaba amafaranga rimwe na rimwe bamwambura iby'agaciro afite byose hari abagore basaba ko abana babo bavukiye mu buhungiro bahabwa uburenganzira bwabo uyu ni umwe muri bugira ati
abo bana bakwiye kugira kamwe mu burenganzira bwabo nabo bakabaha na nonfausi Paswe fondi za kison lezonfa di wande. Ano, aiseri ya dufasha ga, leki dufasha kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri.
Ibrazzaville hari imiryango myinshi ikurikiranira hafi ibibazo by'impunzi kandi isaba ko zakwitabwaho. Alec Komba yobora umuryango umaze imyaka 5 ukorera impunzi n'ubugizi. Asaba ko hashyirwaho komisiyo yigenga igahuza impunzi n'igihugu cyazo cy'amahoro kandi yongera ko amahoro ntazatahuka. Mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahari impunzi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu biraboneka ko HCR n'ubutegetsi bwa Congo bagishikamye ku cyemezo cyo kubambura sitati y'ubuhunzi
urakoze Claude Ganza munyamagana tujye mu Burundi aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yatangaje ishyirwaho ry'ibihano bishingiye ku itangwa ry'impapuro za visa ku gihugu cy'u Burundi ivuga ko bwanze kwakira abaturage babwo birukanwe ku butaka bwa Amerika Fidel Niyongabo ibyo atubwira
Amerika yafashe ingingo yo guhagarika gutanga amaviza ku barundi bose kiretse zihabwa abadiplomati n'abakozi bakorera amashyirahamwe mpuzamakungu bazo zihabwa barinze kwerekana ko baje mu kazi mu itangazo ryashyizwe ahabona ejo n'ubushikiranganji bujejwe umutekano bwa Amerika bwavuze ko icyo cemezo cyatangwe gushyirwa mu ngiro igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa gatandatu Amerika ivuga ko ari ingingo yafashe kubera ko Uburundi bwanze kwakira abarundi birukanywe ku butaka bwayo leta ya Amerika isigura ko yasabye akatari gako Burundi kwakira abo banyagihugu ibicishije mu nzego zo hejuru ariko Burundi ntibyigere bwishura ku makete bwarungikiwe ijwi rya Amerika ryagerageje gucengetera muri leta mu Burundi ngo twumve umuco w'abarundi birukanywe ariko abakunze kuduha amakuru batubwira ko atabo bazi igisata cy'igifaransa ku ijwi rya Amerika nato cyaciye ku buserukizi bwa Amerika i Bujumbura mu ntumbero yo kumenya icyo leta ivuga kuri ino ngingo ariko gushika ino saha nacyo ubutegetsi bw'u Burundi buratangariza ambasade tuzobandanya tubariza ku ruhande rwa Amerika twumve ko hari icyo batangaza ku bijyanye no kumenya umuco w'abarundi babwirizwa gusubizwa inyuma uko bangana icyo bazira na ryari babwirizwa kuva ku butaka bwa Amerika. Muri cyo gihe Amerika ivuga ko inongingo izohaguma gushika Burundi bwemeye kwakira abanyagihugu babwo birukanye. Inongingo ishyizwa habona inyuma ya ku munsi wa kane Amerika yari yatangaje ko yifuza ko imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Burundi inaguka inyuma irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Amategeko ya Amerika avuga ko icyo gihugu kiramutse hari umunyagihugu akomoka ahandi kirukana ifite amezi atandatu akaba yasubijwe mu gihugu ciwe. Tagenze uko wirukanywe ahabwa uburenganzira bwo kubandanya ba muri Amerika mu mwidegenze wose. Bamwe mu Barundi baba ku butaka bwa Amerika bakunze kumvikana basaba ubutegetsi bwa Amerika kwima ubuhungiro imiryango y'abategetsi bamwe bamwe babagiriza kuba bemeza ko atamutekano muke wigeze urangwa mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Urakoze Fidel, turacyari mu Burundi abantu barenga 670,000 bakuye mu byabo n'imyuzure muri zone ya Gatumba bagiye kwimurirwa mu bindi bibanza. Leta iravuga ko yafashe icyo cyemezo imaze kubona ko bokamwa n'imyuzure buri mwaka bityo ikaba itabona uko ibacumbikira buri gihe. Eloge Willikaneza niwe wakurikiranye inkuru.
Aberekewe niyo ngingo baba muri site yitwa Garamango muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu rurengero rw'u Burundi batewe n'imyuzure yunyuwe n'uruzi rusize rwuzuye rurenga inkombe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Kuva icyo gihe byabaye ngombwa ko bimurwa begeranizwa hamwe y'ivyimfata kibanza kubera amazu n'imirima vyari vyatwawe. Umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin Izabandi yabatangarije ko leta izobimura mu minsi iheze mu gihe yabashiriye imfashanyo. Bwana Izabandi yasiguye ko inzego z'igihugu zasanze akarere abo bantu babamwo gatera uruhombo igihugu cose uko umwaka utashe.
Amazi ariko arahera uko twabikoze hariya mu kinama niko dushaka kubikora. Umuntu yarafise inzu n'imbaraga hema tumufashisha agenda muri parcelle iwiwe akaba yasaba pangayi arashobora muri kwa rukundo ushiri hembi uhande kukurindira yuko ivyo bitungana nabo. Abazoba basigaye batagira aho baja tuzobereka dufatikanije intwaro tubereka ahantu tubashira mugabo hakinge. Ikindi nuko nkuko mwabikurikiranye leta y'u Burundi ishobora kwemera yuko tubandanya tuba muriye. Mwarumvise yuko inama ije tumutekano mu gihugu yasabye ko turondera ikibanza mushobora kujamwo kitatwagwa. Izo navyo muzovyumve mubitegere ni ku neza yanyu kuko bishobora kuba twasubira mu ihumbi twubaka bizambuka ubwo buryo bwafasha ibindi bikorwa byinshi cyane.
Iyi ngingo yakiriwe neza na Augustin Hakizimana twari osite
ubura turabikeneye kandi turabyifujije nibaze badutore tujaniye abandi bari batujaniye n'ibyo tworohera na nico kimaze twabanze kunana no gutera igere kuko turahafite ibikoresho ngavuye mu kiyaga cyane cyo turabarovye turafite amafarisera aho nyene twaje tuva twatwagize amakenga ati nitwabiva iruhande tukaja hirya mbika tuzobahugura rero twamaze kubona ko naho tuzoguma ngaha tuzoguma ari kwakundi reka rero tujye mu minwe ya leta ijezo kuri kinacho zote mumaba kwa yumo vya yari weleta kani tuzo mugamburu kira ijezo dusaba tuzo vikora utuwasi za inga ishize
eka na wanyagi hugu wagani ya nijuja Amerika niko wabibona gusabifuza wakasaba kwa habizindi ngingo melekeza
kutuki mulira handi ya alivyo bakadukura ngaha kwera ubuzima buri ngaha dufise ni bubi hama hahandi naho batwimuriye bwaha hanini twebwe twakwifuza yuko bo dusubiza mu ngo zacu bakaturabira kida kibazo cyatumye tuza mwaha muri buno buhungiro bakadusubiza mu ngo zacu.
Iyi ngingira kenewe yo kutwimura mugabo ntibadusubize mu bibanza bigaragara inzu zaratembaganye abarafite ibitafari by'ibinombori n'ubudongo nk'ubu gusa ni ubudongo nyangako. Urumva rero nk'aho nka twebwe batumaze kugera kure batatwubakiye nabo duhungura coba ari cyo kimwe twoguma mu maruswa n'izindiro dusaba twimire batwubakiye bongere badufasilite hajya nyine izo baturi
ko twimura byari byiza ariko ingorane kiriya kibazo nyine n'ubu kitushikanye ngaha batagitoreye umuti ni kwa kundi nyine tuzokwa muri za ngorane tembo ni byiza bihari bamaze gukemura kiriya kibazo kituma tuza ngaha bo twimura tukagenda muzacu kuko rubari ya mvura izogwa tugaruke mba niko kwa tukora leta nibo tubakira nkamwe turabafaha akazi nta byo dufite.
Hakizimana na wasanga ingingo ije hageze yafatiye ukuntu amagara y'abantu abangamiwe
turafite n'amakenga cyangwa ubwoba ko abana ngaha bashobora gutangura kutugwara irako kwashi kuko umusonga hararari imbeho iteye ubwoba cyane uravye aho mperereye abana abakuze barabarakorora turashobora kwandura indwara zitewe n'imbeho nyinshi gucibwa mu biriho kuko indwara zikuri kinshobora kubura uravye amatwara cyane amatwara dufise kuva tuza ngaha tunyegera amashamba isuku nize cyemeye kumwe araranga hunda kararanga ha mu gatonda yituma hajya kituma hajya umwana umwanda mukuru akagira hajya nyene bagafurira hajya nyene
abanyagihugu bari bimuwe mu turere bamwe mu kwezi kwa kane bose hamwe bari hafi 2028 abereke ni ingingo yo kwimurwa Burundi ni 2600 n'amajana 76. Eroje urika neza ijuje Amerika.
turabara mukije bakunzi namwe banywa nibijwe rya Amerika Ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi hose ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zirenga 300,000 zari zikiri mu nkambi zitandukanye muri Tanzania Uganda Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu mwaka usanze abo babayeho bati umvuko bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu James Joven
Munsi mukuru w'impunzi tugeze dufite ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi turafise ubukene bw'inkwi turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye cyangwa ugasanga n'ufise ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga benshi baciye bapfa
aho munezero wo gutaye tufite mu bibazo ntibigira nte ntibyera ibibazo bigumamo icyo kuba tayo gito kivuga n'uko ari n'ibintu bitagize bapfa ko batoza kuri abana ngo ntibagarutse hari mu mwaka uheze ikibazo cy'inzu bashyo herako ndubika nasita katike ndagasabanye bakampaye mu kwa gatatu akagomba guhere abandi basakareje ndi kusengera hari ubikinde nk'ubu nyene sanga amaze kubasakarira bamaze kubasakarira abwa kwazogaruka urumva ntibagize ne ntibagarutse gushika naho nje uvuga hindura iguye nawe urumva ngo sakupfa byukuri ko ndi mpunzi byukuri cenda je amashamu hari yepfo bamagatike ndagaruka kuyidya arakatije hiyo ruguru nayo imaze gutona nk'icyo zirenga standards ubimburi kigwa ndandika n'intuze ya nakapapuro kandashya mu gasandugu antangishije gitendo
ubuzima bw'impunzi tuko turaba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko tuko turaba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo izimba bibiri ibyo zimba bibiri aho kurondera ntahariho ntabikora dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu cyusanga atagishasha usanga ari ingorane nyene kabisa tuko turasaba kujyana n'umu bijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane
n'uwo munsi mukuru abantu benshi ni ukuvuga benshi mbere benshi gusaba benshi bari bawuzi muga harimo n'abata umenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku byerekeranye n'injya hanini mbere ukuntu ndayibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagere n'akantu tuvuga ati tituraroza ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu n'isabo turi kumwe ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza ko twokora turi muhira ntafanye twa karose nta umva ntibyatunezereye neza
ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nkatwebwe impunzi impunzi ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegenzyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere ry'abana bacu canke iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'ico kintu egome hamwe nubwo dufashwa cane mu bintu kifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cane egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cyacu twibarutse
cyane gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cyane cyane abakenyezi n'abigeme kandi naho kindi ibi kubitaro ugasanga nituvuwe neza imiti turonka nikwiye wabugwaye malaria bakakwandikira katayugwaye kandi bimenyetso byose byumva ko ari bya malaria ugaca bakacaguha paracetamol kandi azikavura malaria nukuri tovuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufite ibibazo ikibazo kijanye n'umutekano si cyane nta mutekano dufite ukwiye kuko urashobora dufatiye nko ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none umva tudosuma utunyanya hehe na gatunguru tubikura hehe urumva n'umutekano muke ku muntu cyane umuntu yarafise utwashara yahora dandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo ufite umutekano mwiza
umunsi mukuru w'impunzi ku isi nibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro namana inyuma y'uruzitiro n'abene gihugu baho hantu rero muri icyo gihe aba impunzi zibaho mu muzingi zitagira icyo zifasha zitegemeye nyine zirindiriye niki bazifashiriza muri uwo muzingi honyine mugatafi udashobora kuronka uburenganzira bwo kujya kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kuza kurondera imfungurwa nshobore guhindura ndiye uno munsi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba bamuzanira ibijumbo bazoguma ibyo bijumbo imyaka yose banga ahantu nimba ari ubushaza azoguma ubwo bushaza n'ubufu imisiri yose azoba ahantu azo kugira ahindura imfungurwa ku by'ukuri nari nipfuza ku mashyirahamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi no kwipfuza cyane ko yoja hamwe kugira ngo atore ikibazo cy'impunzi umuntu yahunze ntagumane ibibazo yazananye yahunganye ntace aza kongeramo n'ibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko ahageze ntavuye ntagiye nari nipfuza yuko leta yoba yaratwakiriye yodo uburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nayo ko ari umuntu nk'abandi
hari umuntu arose utuntu bakamurara ko urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugashusanga nyine urumva nyine n'utwo baguhaye turaheze barakwibye barakwishe nabi gusa nayo mahera ngo wagiye kuyora ugasanga kandi cyumengo twari gupfa umengo twakwigumira ino mu mutekano nkaca mbona yuko kwera uwo munsi mukuru w'impunzi nibwo twari twanawumvise nuko twakize amatara make bwa babaye badushikije kuba bashyize hiyo kuza kuwumviriza urumva nabo nyine niko bakoze nje kubera ntumvise nyine yuko kumwene ndarose ingufu zo kujyayo urumva abandi bagiye mugabo ntango
ikintu twifuza twebwe dusaba yuko ego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi bwa twebwe nubwo twawugiyemo ubwo ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha tuhatantuze dufite imibereho myiza dufite hano kugira ngo rero twebwe ibintu bibera mu ntuze mu Burundi abo batware barabe batwawe barabe batowe twebwe icyo dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujya ati turahungutse bo dufatanye nk'abantu nyine basigaye mu ntuze bakadufata nk'ukujya ko bagafata nk'abarundi ko twaba tugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanga sanzwe iyo ubwo rero ku buryo nk'abo baba bifuza guhunguka nabo batari bifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu yuwe na leta yuko baba bakomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha
muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro atamiti hari benshi bigabo bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa. Tugerageje kandi nk'abantu bafite indwara zitandukanye ko mbore zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'iza Bugando n'ahandi, usanga icyo kibazo kwereka itihutirwa ndetse benshi bakasigana n'ubuzima. Kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijanye n'ibikoresho, kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tukinjiye gushika ino saha rero ibikoresho byaraheze, kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi. Kindi nacyo tugiye mu bintu bijanye n'uburaro, inzu twahawe n'into ugasanga umuryango nawo guma wiyongera, bikasha bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo hinge nyungure ko gatoyi, ibintu byo gusubira ibisakazo bikabura. Ko usanga mbere na yandere y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu ababyeyi bamwe bamwe usanga bataha baborewe, ugasanga bamwe no kurangura amabanga y'abubatsi bariko barayarangura abana babona, urumva ko ari ikintu kitameze neza. Ikindi kijanye n'ubuzima bw'impunzi, ahandi twosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu byo gutekesha tuvuge nk'inkwi, ni ikintu kweri kibangamiye ubuzima kwa twe bw'impunzi hano, kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima abagarura abagarutse, kuko nta mugambi n'umwe hari wo kuvuga ati dufasha kugira dushobore kuronka inkwi, narijya inkwi aho ziva ari kure cyane tugeze kumaza gusohoka ikambi.
Je ndifuza ko mu gihe abagiye amashyirahamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata mu nda akaberekana bo ko ari abantu nk'abandi, akabereka ko icyo bahunze cyaheze, nimba batega ubwoba uzobatera ubwoba akavuga bati camugendaga namuhiture hanyuma babatunganirize, ndetse no kubafasha bashobore kubafasha by'imva mutima babone ko basubiye mu muryango wabo, babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamara bafise, babone yuko amahoro yasasagaye. Cyo gende usubira guhunguka, igende usubira guhunguka ico nize ngaha aye no kubana n'abantu batandukanye, imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye rwose mu gihugu cy'u Burundi, tuzo kwiga kubana n'umwe uwo ari we wese kuko azo barabara kundi nkanje, kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabuva mu ntara zose ahantu hose ntara yose nojamwe narize kubana n'abantu bitandukanye naho nahoramba.
Mwatubaje ikibazo kijanye nacu n'umutekano, umutekano hari mu ikambi mu by'ukuri wifashe neza, ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye n'uko tumva kumwe, kuko nka cyane cyane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa, twebwe ibyo turonka turonka indya z'ubwoko bumwe, byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira, byasabwa ko dushobora kugira ane gukabirwa ifungurwa, tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bashagenda gufungwa bakamara y'amezi atandatu n'ibindi bari bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima, bumva mu ico gihe twavuga ko umutekano wifashe neza, ariko muri rusange imigenderanire hagati ya twebwe n'abenegihugu ba Tanzania migenderanire yari imeze neza, nubwo bamwe bamwe ngo ntituvyumva kumwe. Ikindi kibazo mwatubajije kibazo cy'indero y'ugwaruka, mu by'ukuri indero y'ugwaruka yatitutse, na cyane cyane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza cya corona amashuri atiga, no kubwira ko benshi bazosubira ku ishuri, bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo, kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane, no kuvuga indero yatitutse, abigebe basigaye bataha amasaha bigombeye, ntibacumvira ababyeyi kuko kari umwigisha yaragorora umubyeyi akagorora, ariko ubu kubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yaratitutse. Rero uri kurambaza kazoza k'impunzi mu gihe twaguma turi impunzi vraiment, ndabona ko kazoza kabana katazoba kameze neza.
Indero y'ugwaruka ubu si nziza kubera amashuri yahagaze, benshi birirwa barayerera bagenda mu mapori abandi ni ugukina umupira, umva indero si nziza kukumva umwana ntarangwa muhira ntatumwa, bamwe bahebye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo amashuri yatangura. Indero ubu si nziza kugwaruka kubera ico kita cya corona, kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva, umva basa nk'ukumenga barihebye nyine by'amashuri vyaraheze, dusa nk'abantu menga turaboshwe kuko bamaze kugara iyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera, urumva ibyo byose ntibiduhumuriza, si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu, yaba bishoboka botungururiza ahandi hantu kugira tubeho neza nk'abandi.
Ku bwibaza by'impunzi urabona ko habaye umunsi mukuru w'impunzi ariko uwo munsi mukuru muri make ntiduhimbaye cyane kuri twebwe impunzi zisanzwe ziri mu gihugu cya Tanzania bivanye n'ibibazo dusanzwe dufise bitaratore kunyishu ikibazo cya mbere urabona hari ibibazo by'abanyeshuri bahagaritse kwiga naho icyo kiza cya corona abanyeshuri nka behera abandi baca ku bagabo bataragera kandi ibibazo byinshi cyane abandi bakaca kurondera amahera ataragera bakagira ibibazo y'inyuma y'ikambi n'ibibazo hakaba n'ikindi kibazo cy'uburaro abenshi nta nzu bafise inzu zahetse urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane hakaba n'ikibazo cy'umutekano muke abantu baza gutabwa ijoro bakatwagwa hanyuma abiwabo baje kubarondera bakababura urumva ko ari ibibazo biza biraba impunzi ugasanga rero ngo umunsi mukuru wabaye w'impunzi kandi atamutekano ntagire umuntu agira umunezero ngo ni uko wabaye umunsi mukuru ariko icyo turasaba ko leta ya Tanzania hamwe na UN ko ibanza ikarondera agateka neza k'impunzi ku mfungurwa bayiboduhetse imfungurwa batumiwa neza n'agaceri baduhereza n'akagari ariko ukushika ubu twumvise ko bategereza ko bihindura noneho byanahinduwe nyine bavuga ko tamushyira zosaba gutanga ni nayo mpamvu rero dusaba ko UN yagerageza ikagerageza kugira ngo tugire umutekano n'amahoro kubwo umunsi mukuru w'impunzi rero naho wabaye ntiwabaye dutekanye tumeze nabi mu mitima dufite ibibazo bitandukanye byinshi
ntibitse bafite umbuso w'impunzi nazimaze aho nsanze ntiwe ntiho nagenda ni ukuvuga ngo ati wewe turabona neza kuvuga ko turafite akaka kandi urabibona wewe ntiwasibyo ntari umunsi umwe nkutu turiko nabagira nk'inzu yako twasenga hamwe ubundi mugabagura kamwe gatwarananirwa wabona ibintu biri kuvuze nk'ibi ni kuvuga ubutse aho byose abigize gute wabona imvura iguye nk'uwo mwana w'umugwara ngaha muguru n'uwo mukobwa cyeto giye mu cyumba wanjye nje kumwe buke buke bashobora gusembera mu mihana kugira ngo ntibajyama kandi uko n'uko imvura itayikiragwa ntiwayibona ntusinza kukabika mu nzu oya niyo bashobora kuvuga kera rindira buke nagiye inshuro zine numva narushe bampisanga hanitse ku imikino cy'icyongereza ko bandindirije ashaka afite ngaho ndabura gushika na nk'imvura yo mu kwa kane inca kope ndavuga tubonye ejo ibyanjye birahetse mbwa abana nkafati ho tumanya ngo jeje nifu ku mutaka mu cyumba ndawufise abanje ndakurara mu yuma naho hepfo ko urando bafite ihema ya eni yadi bayifise ntibace barara bacu inzu rejeye kwe saba nk'abantu by'ukuri basinga abanje ntigize basanurira ku ntebe ya diyasi nagiye bihe byinshi bambwira ngo tuza kunsanurira ntibaza ngenda tuzoza ntibaza niyo kuneza aho sinuka kunezaga mubwira ibibazo ni uko bidakena bamfashe nanjye banyibuke izi nambara zizi naho ubu guha intuzi hariya bakaguha orudinateri yabo usangamo ibintu nagiye kwishyuza siye ku ntebe y'ibibazo bambwira ati wewe genda urindire akapapa genda gatwara bampaye genda urindire hanyuma uzoca ugirante uzoca uza kutubwira ibyagenze mbwa nabonye ko mangenda nabo kubagorora kandi agafunzi ndagafise bampaye yitandugarana kibatinda kwicanga cyo mfati rero ko ikizi igomba isohora reka nihangane hanyuma nzorindira mu kwicenda nzogenda gusubira kwishyuza imvura igomba itasure niho yareko ngo izimana mukaza ngira murabibashira imbere kandi afite ibibazo by'inzu byo kwitafiseho tuba
ingorane dufise ni imwe ku bijyanye n'ibyo uburyamo ibirago byaraheze amasahani amasafuriya ibiyiko eka nta kintu cyo mukabisa ubutitaye ko kabisa tuyasabye nk'igisabo yuko mwotwongereza ibikoresho kabisa ibikoresho byaduheranye ku bijyanye no kwa n'amagara y'abantu ku bitaro kabisa ku bitaro nta gishasha kiriho ibidonge nta bidonge baduha indya zo mu bitaro usanga bakuruze ibivu ubushyaza kabuteka ugasanga babukuruze ukamera n'ubuyi kabisa izo sindya zo kuzimu zo guha umuntu arwaye kabisa murabe mutwongerereze kabisa nk'impunzi turabimwe kuri bimwe bimwe turafashwe nafi umutekano w'impunzi turiko turaraba hamwe n'isawa ahandi naho turabona kumenga ingorane kuko turiko turaraba ku bijyanye n'umutekano mu minsi byagira neza kandi byagira neza ariko mugabo karahara mu Rwanda ntibacura kuko hari bimwe usanga biza bihindagurika nk'ubu ariko barahindura amasoko isoko bariko barayikuramo ibintu twa utuntu twa tutaje gusumamwo nimba bashaka tugo nta kuntu tugiye kubaho kabisa turasabye ikibazo cy'isoko kabisa ibintu byo mu twaye mu byo mara mukongereze kabisa
hanyuma ikindi mwatubajije ni ikibazo kijanye n'ukuntu tubona na cyane cyane eske twashobora gusaba leta ya Tanzania ko duha ahandi handi dushobora kuba biragoye kwitwebwe kwa dufise ibyiyumviro yuko dushobora kutwunguruzika dukura hano cyane ku mupaka ariko turafise amakenga ko umwana umwana dushobora kwirukanwa na cyane turavye ubucuti buri hagati ya Tanzania na leta y'u Burundi na bujya benshi bitwaza ngo umukuru w'igihugu yaratoze ariko tumenye ko twebwe ntitwahunze umukuru w'igihugu ahubwo twahunze leta mbi leta itubahiriza bose leta ndowe azakomu ijamba yaruka kufuga mwaru mviseko ya vuzengo reta iwe na kenere reta yi kufuga ngo owa tavugaru mwe mwemi gamu itavugaru mwe mwazo kumfu mwono mwoyu sadiri ko afisi ino kuko handahamwe ya haya gachiro ikibazo chimhunzi
Bamwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania baganira na mugenzi wacu James Joven ukorera muri icyo gihugu inshuti muduteza amatwi amakuru yacu y'akakanya na hatu yasubikiye nshimiye mwe mwese mwari muduteza amatwi hamwe na bagenzi banje bandi bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala ije ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe